Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza inshuti mwese, mu duteza amatwi ni Edirwe mu basuza kandi bayikaze mu makuru yacu ya kakanya. Mu mujyi wa Gitega aho ni mu Burundi, ubutegetsi bwahagaritse ubucuruzi bukorerwa ku mihanda abakozweho n'icyo cyemezo, bo bavuga ko bizagira ingaruka mbi kuri bo n'imiryango yabo.
None ngaha anye batwirukanye jewe sinabundi buzima ni hamwe n'otampa nangara mu gahinga sinoronka iyo njya niyo. Hanyuma abana bose je ntunze abana nije ndabasumira nije nongera ndiha n'inzu nongera ndabigisha no kubigisha. None wumva ngiye kwangara mu gahinga byota bibahogoza.
Uja mwisoko twebwe nta mitare bidufite kuko niwaza kwandana n'umuntu yafite ibintu bya miliyoni na ofisi 10,000 ngo mudandaze ku muhanda n'ivyokunda afite ingaruka mbi cyane gose uko urumva bariko barirukana abantu ngahaye abantu baca bishwa n'inzara ngo baca baje kwiba abandi baca mu bundi bwe gito butandukanye.
Abo ni bamwe mu bacururizaga ku mihanda yo ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba Uganda bagize uruhare mu kubangamira demokarasi. Abategetsi b'u Burusiya barasaba Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron na Chancelier w'u Budage Angela Merkel gufasha kugabanya ubushotoranyi bakorerwa na Ukraine. Naho muri Nigeria abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo guhunga ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhangana n'ingabo z'igihugu muri leta ya Borno majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya ni mujye kure. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyateye intambwe ya mbere mu gikorwa cyo gukingira abageze mu zabukuru urukingo rwa COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Icyo gikorwa kizotangura mu kwezi kuza. Abantu bafite imyaka 63 cyangwa irenga bazocandaga ubwa mbere mu gihe bari mu bantu bashobora kugira migwa kurusha abandi n'ikiza cya COVID-19. Icyo gikorwa kizova ku miliyoni n'imiliyoni y'incandago z'isosiyete Pfizer BioNTech zizoshika mu gihugu mu ndwi ziri imbere. Gushika ubu Afurika y'Epfo imaze gucandaga abantu 290,000 gusa, ku bakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi 1,200,000. Icyo gihugu gifise gikoresheje incandago z'isosiyete Johnson and Johnson. Yamara mu ntango z'indwi leta yatangaje ko izohagarika gucandaga abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi inyuma ya raporo y'ikigo kijezwe kugenduza ibifungurwa n'imiti muri Amerika. Raporo za mbere zerekanye ko abantu 6,000,000 baronse incandago z'isosiyete Johnson and Johnson muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize ikibazo cy'amaraso avura. Yamara nta kibazo nk'icyo cyavuzwe ko cibonekeje muri Afurika y'Epfo. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Afurika y'Epfo Zweli Mkize yavuze ko yiteze ko abahinga bazotorera inyishu ikibazo cy'izo ncandago z'isosiyete Johnson and Johnson kugira zishobore gusubira gukoreshwa mu gihugu ciwe. Afurika y'Epfo yatumye ku incandago imiliyoni 31 z'isosiyete Johnson and Johnson n'incandago imiliyoni 30 za Pfizer BioNTech. Ifise imigambi y'ubucandaga abantu imiliyoni 40 ku bantu imiliyoni 60 bari mu gihugu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza w'2022.
Abategetsi b'u Burusiya barasaba Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron na Chancelier w'u Budage Angela Merkel gufasha kugabanya ubushotoranyi bavuga ko bakorerwa n'igihugu cya Ukraine. Ni inkuru nanone twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Bitegekanijwe ko Perezida Macron na Chancelier w'u Budage Angela Merkel babonana uno munsi wa gatanu na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ntumbero yo kumushyigikira. Ni mu gihe hari impungenge zitera ziyongera mu bihugu byo mu burengero bw'isi ku ngingo y'Uburusiya yo kurungika inteko zayo ku rubibe na Ukraine. Iyo ngingo ifashwe mu gihe abasirikare ba leta ya Ukraine babandanya gutana mu mitwe n'abashaka kwiyombora kuri icyo gihugu bashigikiwe n'Uburusiya mu buseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko bategetse ibihugu by'Ubufaransa n'Ubudagi botegerezwa kubwira abayobozi ba Ukraine ko bategerezwa guhagarika agasomborosa kariko kose yose bagashimikira ku gikorwa nkenegwa cyo kubahiriza amasezerano y'uguhagarika ingwano atabibanje gusabwa. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine yatangaje mu ntango zindwi ku Burusiya buriko bugeramira ku mugaragaro igihugu ciwe mu gusomborotsa ingwano, amenyesha ko bazokorana n'ibihugu bicuritse nabo mu kwishura ku gasomborotso ku Burusiya.
Muri Iran leta iravuga ko yasubukuye gahunda zayo za nuclear kandi ko zigeze byibuze kuri 60%. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Tim Ishimwe.
Kwa kabiri nyuma y'iminsi ibiri ishinje Israel kwibasira inyubako z'uruganda rwayo rwa nuclear mu mujyi wa Natanz, Iran yatangaje ko igiye kongera imbaraga mu gukora uranium. Ibi byatangajwe na Irani bisa nk'ibyateye urujijo nyuma y'ibiganiro byabereye i Vienne muri Autrichia byo kuzahura amasezerano mu 2015 yarakozwe hagati ya Irani n'ibihugu bikomeye ku isi. Hagiye gushira imyaka itatu ariko wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yikuye muri aya masezerano. Kuri uyu wa gatanu ukuriye ikigo gishinzwe iby'ingufu za nuclear muri Irani Ar Akbar Salehi yemeje ko ubu Irani imaze kuyungurura uranium ku gipimo cya 60%. Bwana Salehi kandi ari kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ko ubu bakora amagarama 9 mu isaha mu gihe inzobere zo mu ruganda rwa Natanze ziri gukora cyane ngo hashyirweho indi miyoboro ibiri kugira ngo intego bihaye bayigereho. Nyuma y'umwaka umwe gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano ya Vienne, Irani nayo ntiyatindijemo ikirenge kuko yatangiye kugenda yikuramo buhoro buhoro kuva muri 2019 ari nabwo Amerika yatangiye kwifatira ibihano.
Abimukira 21 bapfuye ubwo ubwato barimwo bwibiraga mu nyanja ya Mediterane hafi y'igihugu cya Tunisia. Fidel Niyongabo aratubwira byinshi kuri iyi nkuru.
Abo bimukira baturuka muri Afrika bariko bagerageza kujabuka muri iyo bahari bagana izinga rya Lampedusa yegukira igihugu c'Ubutaliyano bwo bwato bw'ibihe bwari mu rugendo rwatanguye ku muhingamo wo ku munsi wa kane uvuye mu gisagara cya Sfax. Kushika ubu abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bamaze gutora ibiziga 21, igikorwa co kurondera abandi bari muri ubwo bwato kirabandanya. Ukwezi guheze abimukira 39 barapfuye mu mazi y'ibahari Mediterane hafi y'igisagara kirimo ikivuko cya Sfax. Mu mpanuka nk'iyo ibice byegereye ibahari Mediterane hafi y'igisagara cya Sfax byarakoreshejwe cyane n'abimukira bahunga intambara n'ubukene mu karere ka Afrika no mu buseruko bwo hagati bw'isi barondera ubuzima bwiza kurushiza mu karere k'Uburaya.
Muri Nigeria abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo guhunga ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhangana n'ingabo z'igihugu muri leta ya Borno iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Fidel Niyongabo nanone niwe utugezaho iyi nkuru.
Igitero cy'abagwanya ubutegetsi cyabaye ku munsi wa gatatu cyaratumye ibice 80% by'ababa mu gisagara cya Madasa nk'uko ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gitaye impunzi HCR ryabitangaje. Rimenyesha kandi ko abantu bagera ku 65% bahunze icyo gisagara. Umuvugizi wa HCR Babacar Balogh avuga ko abakoze icyo gitero basahuye bongera baraturira amazu, ibibanza by'amashyirahamwe y'abagira neza bibikwa mu ifashanyo, ibiro by'igipolisi, ibitaro hamwe n'ikibanza cy'iryo shyirahamwe. Hari amakuru ateye impungenge cyane ingwano iri kiraba hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho n'inteko za leta ya Nigeria. Imigwi yitwaje ibigwanisho imaze igihe ikora ibitero mu bibanza by'amashyirahamwe y'abagira neza rimwe na rimwe igasaka amazu y'abanyagihugu irondera abasivile bakorera ayo mashyirahamwe. Imirimo itari mike y'amashyirahamwe y'abagira neza yarahagaritswe mu karere ko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria kuva ku munsi w'Imana kubera umutekano muke. James Lerk ajejwe gukurikirana ibikorwa byo gutanga ifashanyo mu ishyirahamwe ONU avuga ko ibintu bimeze nabi cyane muri ako karere. Atangaza ko ibintu bibandanije nk'uko bimeze muri iki gihe batazoshobora guhifashanya abantu bayikeneye mu buryo bwihutirwa.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Team Ishimwe batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye ku butaka bwayo umunyarwanda kazi Beatrice Munyenyezi wari warahamijwe icyaha cyo kubeshya mu gusaba ubwenegihugu bwa Amerika. Uyu utegerejwe mu Rwanda uyu mugoroba arashinjwa kandi ibyaha bya genocide yaba yarakoreye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku buryo burambuye tuzabagezaho iyi nkuru mu makuru yacu ataha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abaturage ba Uganda ishinja kubangamira demokrasi no guhungabanya uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'amatora. Avugana n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi wa guverinoma ya Uganda Ofwono Opondo yavuze ko kugeza ubu ibyo babifata nk'ibihuha kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarabibamenyesha ku mugaragaro. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Baizi uri Kampala muri Uganda.
Ibi bikuye mu itangazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken yasohoye, avuga ko ibyo bihano birimo kwima abo ishinja itavuze amazina impapuro zibemerera kwinjira muri Amerika zizwi nka visa. Yavuze ko icyo cyemezo kireba abantu bagize uruhare mu kubangamira demokarasi, harimo n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 14 y'ukwezi kwa mbere no mu bindi bikorwa byo kwiyamamaza byabanjirije ayo matora. Minisitiri Blinken avuga ko ibyo bikorwa bigaragaza ko igihugu gikomeje gusubira inyuma muri demokarasi n'iyubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu binyuranyije n'amahame y'itegeko nshinga y'iki gihugu. Muri iryo tangazo kandi Minisitiri Blinken yerekana ko abakandida n'abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda bakomeje guhohoterwa, gufatwa no gufungwa binyuranyije n'amategeko. Amerika kandi ishinja inzego z'umutekano muri Uganda kugira uruhare mu kwica no gukomeretsa inzirakarengane, kwibasira abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi no gukorera urugomo abanyamakuru mbere na nyuma y'amatora, birimo no kwima impusha abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru byo hanze gukurikirana amatora. Ibyo n'ibindi ntibyuye umukuru wa diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheraho yemeza ko amatora muri Uganda atabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Icyakora asaba impande zose kwirinda ubushotoranyi n'urugomo, guharanira guteza imbere ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, guterana no kujya aho umuntu ashaka. Minisitiri Blinken yizeza Uganda ko Amerika yiteguye gukorana nayo mu nzira zo gusubiza ibintu mu buryo, ariko agasaba ko bagize uruhare mu bikorwa by'urugomo n'ibindi bakurikiranwa. Ariko Leta ya Uganda yivuga ko ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika avuga bidafite ishingiro na gato, kandi ko ari ntacyo babivugaho cyane kuko barimo kubyumva mu makuru gusa, Leta ya Amerika ikaba itarabandikira kubijyanye n'iryo tangazo nk'uko Bwana Ofwono Opondo, umuvugizi wa Leta ya Uganda, yabitangarije Ijwi rya Amerika.
But be that as it may, without giving the names, how can the government of Uganda know who of its officials are being accused?
Ati, reka tubifate ko ibyo twumva atari amakuru y'ibihuha. Mu gihe badatangaje amazina y'abo bantu bashinja, bibwira ngo twamenye dute abari bo n'ibyo babashinja, cyangwa abanyayuganda bo bazamenya bate ngo bakoze ikosa baramutse batagiye kwa kaviza kuri ambasade. Twibwira ko ubu buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukoresha hamwe n'ibihugu byo mu Burayi nabyo biba biherutse gusohora ikindi cyegeranyo atari bwiza kandi ari ntacyo bwatanga, ni bwa bwirasi bwabo bakoresha butagira icyo bugeraho.
But the way they are doing it borders on the usual arrogance, and I don't think it is very helpful for...
Umuvugizi wa Leta Uganda yongeyeho ko nubwo baha agaciro umubano hagati ya Uganda n'andi mahanga, icyo bo nka Leta bitaho cyane ari inyungu z'abanyayuganda kuruta inyungu z'abanyamahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitatangaje amazina y'abo banyayuganda zigiye gufatira ibihano byo kwima viza, amatora yo mu kwezi kwa mbere akirangira zari zarasohoye urutonde rwiganjemo amazina y'abakora mu nzego zishinzwe umutekano nk'igipolisi n'igisirikare zibashinja gukandamiza uburenganzira bwa kiremwamuntu mu gihe cy'amatora. Twahamagaye umuvugizi wa ambasade Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda Anthony Kujawa kugira ngo agire ibindi yashyira mu mucyo bijyanye n'iryo tangazo. Atubwira ko arimo gutegura ibisubizo, ariko twarangiye gutegura inkuru igisubizo cye kitaraboneka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane, abategetsi ba komine Gitega mu murwa mukuru wa politike y'u Burundi bahagaritse ubucuruzi bukorerwa mu mihanda, mu rwego rwo kohereza abakora ubwo bucuruzi gukorera mu masoko yemewe aho bazajya bishyura imisoro. Abakozweho n'icyo cyemezo bo bavuga ko bizagira ingaruka mbi kuri bo n'imiryango yabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Ingingo y'ikubuza abacururiza mu mihanda y'umugwa mukuru wa politiki ya Gitega bakunze kwitwa Vandeli yafashwe kuva ku itariki ya gatanu ukwezi. Abo yerekeye bemeza ko ata amafaranga akwiye bafite ari kujira gupanga mu isoko nkuru, bakavuga ko ubuzima bw'imiryango yabo busa n'ubugiye guhagarara.
None ngaha hanye batwirukanye jewe sinta bundi buzima ni hamono tampanangara mu gahinga sinoro nkiyonja niyo. Hanyuma abana bose je ntunza abana nije ndabasumira nije nongera ndiha n'inzu nongera ndabigisha no kubigisha. None aho mbagiye kwangara mu hinga byo tabibaho gute umukuru w'igihugu avuga ati umuntu wawe usugira icyuja n'umufuko ugira icyumushirana urumva byo bari biciye kubiri n'ibyo umukuru w'igihugu atubwiye
mbisanzwe uja mu isoko twebwe nta mitaye bidufite kuko niwaza kwandana n'umuntu yafite ibintu bya miliyoni naho afite ibihumbi icumi ngo mudandaze muhande n'ibyo kundi afite ingaruka mbi cyane rwose uko urumva bariko barirukana abantu ngahaye abantu baca bicwa n'inzara bamwe baca bajya kwiba abandi baca mu bundi bwe gito butandukanye
sisi umutaye wa bitanu nagenda nkarangutse nsumuranye nayo mahera nkadandaza ndose nk'igihumbi n'abandose ubufu n'utuboga hama nkashima rero kuri iyi ngingo twayakire nabi cyane urabona kwe turi abadamu rwari twahisemo kwironderera aha abandi bahitamo kujya hanze kwangara rwari twari twarabyaze duhitamo kuguma mu Burundi kugira ngo turondere ubuzima
twayakiriye nabi sinzi ngo twayakire neza kuko tugiye kwishwa n'inzara mu isoko nta mudayo mu isoko dufite
ubu ntakewe tusabana babiri na se wabo nani kinari karamarira aha nicyo ndabaronderera irasiyo icyo n'umurango harimo ubuyiga ndamusomesheje urumva bigiye kugenda nk'uko ubuzima bw'abana banje bwoca buhagarara kuko mu isoko naragiyeyo ryari ndarirenga ca n'amaheri igihumbi ndandajeyo abana bakaca barara ubusa
abakenyezi bandi nabo basigura ko uruvyaro rwabo atahandiye ruzwi uburaro n'uburamuko atariye muri no rudandazwa binginga abayobozi ba komine Gitega gutuma babarihisha imisoro mike mike ariko bakabarekurira kuguma bacururiza mu ibarabara
umugabo yananye abana umunani ututwamwa na tangatera umunwa bakamu mutoti nkaro miconga buri ibibona naramenya kuza mu ibarabara nama muri soro charite ubwana bwarangwariye ko kwase nukuri ni murabe mutu cabare mutu tabire turabiko twoguma dukora ako tuca kuyiba mupupa fume baraba tagisi boduca tuze dipfume turi
kandi muri kigiye cyo kutabikora ubu bidufite avantage muntu uze mu miryango kuko n'umwana abona yuko umubyeyi we yicaye agasabona bakamwana akajya kwishyura agasa neza nta mitaye dufite gukora mu isoko gusa aho dukora abo twa gutaxi twaze kuvugurira leta mugaba ka utwaga twa gutaxi bage kudandaza twaze kuvugurira leta kuko turafite ibyo twakora mu iterambere ry'igihugu turaba mama nta n'abagabo turi kumwe twiko turuka tubandira ubuzima bw'abana gusa
mwana agwaye ndamuvuza kubera iki kivande ndikorera ibase ikama mahera kuvuma turi ya muri komine tukayinjiriza hama natwe tukagomba dukora kugira ubuzima bw'umwana w'iwanje ntibuhagarare kandi n'ubw'uwundi ntibuhagarare kuko iyo ndiko ndakora umwana ntarara ubusa kandi naho umwana bagwaye jewe umwana w'iwanje ndamuvuza naho se watacama
umupfakazi nawe asanga ingingo iteye kubiri n'umugambi wa leta wo kurwanya ubushomeri
muvuga ngo muruko muragwa igishomeri mukuri ibishomeri mu ibarabara none muruko muravyongereza nk'uwari ifise nk'umugabo akaba yari umukumvayeri abakumvayeri mwarabakuye cyangwa akaba yari ifise umwana yari umutagisivero bose murabakura murabirukana none mubona tuzobaho kute nta jewe ndi umupfakazi nk'umwana wanje yari umukumvayeri baramwirukanye yaho arasayigira kugira ngo nk'aho aho karasi tuba mu mazi dupanze muvuga ngo umunwa ngo uronke icyo umuntu ajya kugendane na sengane ku mufuko none nyakubaha perezida wewe mubyeyi w'abarundi wa twese none mubona tuzobaho twahava twoja he tuzoza kwiba abatunzi bazoba bafise ibyo bintu bazoba basize mu masitoki tuzoza kwiba ibi byamwa byari bifitiye akamaro mu rugo rw'iwanje nigisha abana banje nkabambika nkabasomesha nkabagaburira bagwaye nkabatwara kwa muganga none nzoca mbaho gute
Jack Nduwimana musantere wa komine Gitega yemeza ko ino ngingo ari ntasubirwamwo
mukihe abarongejwe ibibazo mu isoko bariko baridoga yuko atabakira bakironka kuko bamwe muri abo bari mu ibarabara mbere benshi muri bo bavuye aho baca baza gutegera abakiriya mu ibarabara nta kuntu umuntu ariko arariha tagisi ya komine ariko akorera mu kibanza ariha ariwe atosura kudandaza hanyuma tugaca tureka umuntu akorera mu ibarabara ahantu atazwi n'amategeko kandi ataca ariko ariyitiza muri komine
turetse abadandaza b'ivyamwa n'impuzu n'abacuruza amatelefone yamaze gukora ayo bita okazio mu gifaransa bose bategetswe kuja mu kibanza kimwe mu isoko nkuru ya Gitega kugeza ubu nubwo atazi ugitigira inyezi n'abakora ubucuruzwa rwo mu mihanda mu Burundi barurwa mu bihumbi mu miji mikuru mikuru hamwe n'imirwa mikuru y'intara bagizwe hanini n'abakenyezi eroje wika neza ijwi rya Amerika
Imiryango irenga 500 yo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura ntigira aho ikiko umusaya kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ibyo byatewe n'ubwiyongere bw'imyuzure ku nkengero z'inyanja Tanganyika. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi, tugezweho n'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Abanyagatumba baba mu kiyaya cegereye ikiyaga Tanganyika bageramiwe n'imyuzure ni ababa ku mitumba ya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri na Gaharawe. Ibyo byemezwa na Anise Nibaruta arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'impanuka mu bushiranganje bujejwe umutekano.
Ubu rero aya mazi yaraduze n'ivyo kubera umuyaga warahuhuye, amazi araduga Tanganyika murazi ko riko ruraduga. Hanyuma rero ibice vya Kinyinya ya mbere, Kinyinya ya kabiri, Kigaharawe aho hantu naho amazi rero ahurira cyane cyane ni mu isesero rya Kiyaga Tanganyika na Rusizi. Turabazi rero imiryango ishika 585 iva muri ivyo bice rimpejeje kuvuga.
Kuva ku kenekerezo rya ndwi kuno kwezi kwa kane turimwo, iyo miryango irenga 500 ivugwa niyo Ntwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ikakigira ahikika umusaya kubera imyuzure itegwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika yarenze inkombe.
Mwaha amazi umuyaga umaze kuza, amazi acaduga menshi cyane. Ntubona ko bariko barashaya hani hatari, turacikazaho nyene ariko uko tubibona mbona ari hatari.
Ni amazi yazana na mu Tanganyika, ayo mazi y'ikiyaga kije gisesa aca yinjira mu mihana, tukaca turaho tuba abana bakahagarara, ibintu bigatwagwa n'inzu zatwaye nyinshi za bomaguritse.
Si ya mbere abanyagihugu mu duce twa Mushasha ya mbere n'iya kabiri hamwe na Gaharawe batizabo kubera imyuzure. Ivyo bavuga ko babibayemwo kuva mu mwaka uheze mwaka 2020. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika basaba leta kubakingira iyo myuzure.
Ntibadufashe namba bo tugirira idigi hariya nongera twokira na ubundi hombo nari hatari.
Icyo twosaba leta nuko ikiri maze kugera bakara ko boshyiraho idigi n'ahandi badasize idigi mugatumba n'abantu bazoshyira kubaho.
Mu gihe uwo muce wa mbere w'abanyagihugu usa n'udashaka kuvirira zone Gatumba, abahinga mu bidukikije bama bariko barasemerera ko atakiraho kuba kubera ihindagurika ry'ibihe harabifuza kwimurirwa ahandi.
Icyo turasaba leta ni uko yodufasha ikaduha ahandi hantu kuko natwe turabene igihugu, ni ravyi dukoreye twigabanye Gatumba kuko natwe turabushe. Cyiza tukihari ni uko bodukura ngaha bakatujyana ahandi bakatwereka ahandi tuba.
Leta yoraba ikintu yodufasha karaba ari uguhakora, bakaraba nyine bohakora kuko abashinwa bariho bokora bino bintu kidashoboka naho bakaraba abone babasinzikaye bakatwimurira ahantu tukajya ku buka kuko n'ukuri mu Gatumba turarushe gose.
Urongo uyu mugwi igihugu jejwe gukinga ibiza n'isibe avuga ko afatikanije n'abajejwe ibijanye n'amatongo bariko bakora ibishoboka byose kugira batorere umuti icyo kibazo cabaye ndanse. Anisete Nibaruta yabwiye imwe mu radio akorera ku butaka bw'u Burundi ikigiye gukorwa vuba kuri iyo miryango irenga 500 yo muri zone Gatumba iri mu burengero bw'u Burundi bamana intekera ku mutwe.
Abo bantu rero zobashira mu buhomba ni muri zone ya Maranvya. Turamaze kuronka amaparcela angana 150. Muri abo rero tuzohera ku miryango 135 izofashwa na OIM bazobubakira amazu abayabaye. Hanyuma rero aho nyene mu buhomba hariho n'ahantu hanini nyahanga n'amahektare 28 turiko turasaba ubuyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo kugira ngo bahaducire amaparcela kugira ngo ya miryango yose navuga 585 izironswe aho izoshobora gukika umusaya.
Abanyagatumba gusa bageramiwe n'imyuzure y'ikiyaga Tanganyika. Amakuru ava mu begereye intwaro muri komine n'intara ya Rumonge avuga ko imiryango y'abama 600 yo muri quartier Kanyinkoko yimutse kubera iyo myuzure. Mu kurindira ko iyo miryango yimurirwa ahandi yabayiregeranizwa mu nyubakwa zari zigenewe ishuri ry'imyuga ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Musitantere wa komine Rumonge n'abandi bagira neza kugarukira kuri abanyagihugu bari mu kangaratete.
Abanyarwanda bakora ubucuruzi buto bwambukiranya imipaka hagati y'umujyi wa Kamembe mu Rwanda na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku kiguzi cya viza. Bavuga ko kuva ku wa mbere w'iki cyumweru abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rwa Kongo barimo kubishyuza amadolari 30 ikiguzi bavuga ko kiremereye ugereranyije n'ubushobozi bwabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
kibazo nyine bari kwanga ko twomoka kuvesha nta muntu uri komoka
ejo abantu bose barabagaruye hafi ya bose nabari bambutse bari babicaje muri Kongo ngo basubire bavuye
Rwanda ni bamwe muri abo bacuruzi biganjemo abigitsina gore bakorera ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu mujyi wa Bukavu muri icyo gihugu gituranye cy'u Rwanda abo baravuga ko kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru aribwo batangiye gusabwa ayo mafaranga y'ikiguzi cya visa ayo bagasanga ari menshi cyane bagereranyije n'imiterere y'ubucuruzi bakora
ejo abantu bose barabagaruye hafi ya bose nabari bambutse bari babicaje muri Kongo ngo basubire bavuye babanze bibaje kwishyura iyo visa
bari kuduca amadolari 30 kandi ayo madolari 30 twabacuruze ducuruze ubucuruzi buciriritse ntayo twabona
wabushore 5000 ukabona visa y'amadolari 30 na rese pase kwifatanye n'umuntu arigwara kugira ifate
ubucuruzi ducuruza arabona no gucuruzi buciriritse gutanga iyo 30 nubundi utari buze kunkukamo n'ibihumbi 2000 ukabona nubundi turi buhombe
nimba batubohoye batubohore batubwire ibyo dusabwa ariko twebwe 30 mu mezi 3 nawe twabona
nubwo urujya n'uruza ku mipaka ku Rwanda ruhana n'ibindi bihugu rwari rwabaye ruhagaze kubera icyorezo cya COVID-19 kubakora ubucuruzi nyambukiranya mipaka hagati y'u Rwanda na Congo hari habayeho koroherezwa binyuze mu masezerano ibihugu byombi byagiranye abo bacuruzi basabwaga kwishyira hamwe mu matsinda bakajya bishyura ikiguzi cy'amadolari 5 y'igipimo cya COVID-19 cya buri minsi 15 kugiye kwambuka ibyo bavuga ko byari byagize umumaro nyamara ubu bafite impungenge ku bucuruzi bwabo bugiye guhagarara ibifite ingaruka nyinshi ku miryango yabo
ni ukuvuga ngo ubwo ni ingaruka nyinshi turagenda none twiyicarire hasi basi birangire sanje abana bararwaye barware bwake twabonaga n'ifu y'igikoma cyangwa agasukari badukaniye ubwo ni ugufunga imipaka bundi bwa kabiri
none twebwe tukabona ingaruka n'imiryango yacu ari inzara nyine yanzara kandi tumaze kumenyera aho bafunguriye twebwe tukajya muri Congo tukacuruza umwe yabyanguka bihereza undi
bagasaba ko abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpande zombi baganira hakabaho koroherezwa icyo kiguzi cya visa bakagikurirwaho
icyo twasaba nuko twebwe igihugu cyacu cyadusaba ko iyo visa igomba kuvaho bakaturekera resepanse nkuko twa dusanzwe tuyigenderaho
u Rwanda ni Kongo wenda bakumvikana bakaturekera yibura kuri iyo resepanse kabureho basi tuzajya dupfa kujya kumukira aho nyine twabasi tukajya guhura n'abakiriya
mutuvuga nire barebe kuntu badohorera twebwe ducuruza ubucuruzi buciriritse
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ku cyaba kirimo gukorwa kuri iki kibazo ariko ntibyadushobokeye inshuro zose twahamagaye bwana Kayumba Ephraim uyobora ako karere ku murongo wa telefone ngendanwa ntiyitabwaga ndetse n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yaratarabusubiza inziti zishingiye ku kiguzi cya visa ku bacuruzi bato b'abanyarwanda ije mu gihe bari bamaze hafi amezi 5 bakomorewe kwambuka binyuze mu biganiro byahuje abayobozi b'intara y'iburengerazuba mu Rwanda n'abiyakivuye po muri Congo benshi mu bakora ubucuruzi buto buto hagati ya Kamembe na Bukavu biganjemo abahoze bambuka bakoresheje ikarita ndangamuntu itagikoreshwa muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 abo bavuga ko na n'ubu bagorwa no kubona ikiguzi cy'u Rwandiko rw'inzira rwa resepase ndetse n'igipimo cya COVID-19 cya buri minsi 15 ku buryo gusabwa kwishyura amadolari 30 ni ukuvuga hafi 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda ari undi mugogoro babona nk'udashoboka kwikorera Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti zacu ni kwa gatanu nkuko bisanzwe mbere yuko dusezeranaho tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino ateganijwe mu mpera z'iki cyumweru dusoza uyu munsi twabiteguriwe n'umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda
Mu mukino w'intoki wa volleyball, amakipe abiri yo mu Rwanda yamaze kwerekeza muri Tunisia mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byayo muri Afrika. Ayo makipe ahagarariye u Rwanda ni APR Volleyball Club y'abasirikare b'u Rwanda na REG Volleyball Club ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda. Ikipe ya APR Volleyball Club yewe n'umutoza Elia Mutabazi niyo yatwaye igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize w'2022. Iyi kipe yabanje kuvugwamo ingorane zirabana n'amikoro mu gihe cyo kwitegurira irushanwa ariko kera kabaye amafaranga araboneka batangira imyitozo. Rwego rwo kwiyongerera imbaraga APR Volleyball Club yitabaje bamwe mu bakinnyi b'inkorokoro bo mu ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB muri abo bakinnyi APR Volleyball Club yatiye harimo Mahoro Ivan na Nelson Murangwa ku ruhande rw'ikipe ya REG Volleyball Club y'umutoza Benon Mugisha abakinnyi biteguye hakiri kare hiyongeramo n'amaraso mashya y'abasore mu yandi makipe akomeye aribo Akumuntu Kavaro na Sylvestre Ndayisaba bo muri Gisagara Volleyball Club hakaba kandi Olivier Ntagengwa na Samuel Niyo Gisubizo uzwi nka Tyson bakinira ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB muri iri rushanwa rihuza amakipe ya mbere muri volleyball muri Afrika rizatangira kuri iki cyumweru mu mujyi wa Sousse amakipe agera kuri 20 niyo azaseruka arimo asanzwe ari karahabutaka nka Esperance de Tunis na Club Sportif Sfaxien zo muri Tunisia tutibagiwe Wadid Ahmed Tremesen yo muri Algeria yari Claude Munyandinda Kigali
Shuti muduteza matwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi